kashimile komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook ya Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga Sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Icuka cha politiki niyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ecclesia Catholica biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'ama paroisse yose yegukira Ecclesia Catholica mu Burundi inama ya Episcopi Catholica iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkuramutima bitandukanye muzi ya Episcopi Catholica bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga no musi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episcopi Catholica muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ecclesia Catholica ibwirije gukorana na leta kuneza ikibano na Benecho tudasize inyuma ico Ecclesia Catholica igona kwibazo bimwe bimwe musenyeri nta mwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize miriwe mwebwe mwese mwiko murakurikirana ikino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya narimvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye
ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango wabuzuriza mana umuryango wabuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami irye babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu uramba utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda canje guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagahuza kakama karyo kugusenga cane cane kukwibuka bo bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimwo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimwo izi ntambara haba harimwo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze ibita ndukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Eklezia Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi Katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka itandatu ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo byanze
kubarabize
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Congo ka Repubulika Demokratike ya Congo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka itandatu ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse nonehera aba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungere ni kimwe mwama mwibuka co bacara abashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye I Vatican muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishwe kubibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwebwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simoni Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu zima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Eklezia Katolika mu gihugu c'u Burundi rya navyivugiye muri Republika Demokarasi ya Congo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye Muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezeranana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Congo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri iyo myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Eklezia Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twagize bakwiye ry'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira Democratic Democracy, haba mu Rwanda, haba mu Burundi. Abakristo ba Gatolika nibo benshi. Niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye uguherekeza abo bakristu mu kwemera kwabo, kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana, ingene ryotezwa imbere, ingene twagenda turagitwara ariko kubuke uko bwije. Icyo rero kiraheza kirampimbara cyane, ari nacyo cyagiye mu mutima, mu ntimatima y'ubutumwa bwanje, kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu. Umuntu rero, umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana, ngiyo indoto namye fise, ngiye intumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje, kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere, twumwubaha, twumukunda, ukabwiriza gukundwa, ntiduhave tumwitiranya n'ibindi, ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari imbere ukubaryanisha.
Murakoze cyane
ko dushobora kubigona.
Ego, murakoze cyane Musenyeri Simoni Ntamwana. Mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafite utubazo bibariza. Turakira Izaha ikaze ku ijwi ry'Amerika. Izaha, uratwumva?
Ndabumva neza cyane. Ndi muri Kenya.
Yego, akabazo kawe.
Ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri. Mega Burundi kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko. Mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buri ko buvahe buja hehe, twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi. Murakoze, ikibazo cyanjye ni iki?
Izahake, aho muja naho muva ubiruranishije mu kimu vy'ukwemera Imana canke mu cahe gisata?
Mwansikurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyize kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo ashoboye kurangura. Mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka kwa kwishura aruranishije kuki? Wifuza ko akabazo kawe Musenyeri Ntamwana kishura aruranishije kuki? Ubukuze mu bwahe bw'ukwemera bwa politike canke bwiki?
Bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika, turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye.
Urakoze cyane, ngira umunsi mwiza. Ku telefone yewe yari kuri anatume na matwi, turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi. Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse, ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi, aho berekanye ico uko babona Uburundi, ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye, ubutunzi, agateka kazi na muntu n'ibindi. Mumwishure uwo mukunzi w'ijwi ry'Amerika hamagaye ari muri Kenya.
Iteka ry'umuntu, iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye. Iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe. Mbere uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika, naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyabwo umuntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemyi, nuko imuha ubuzima atariwe ariko ariha ikibanza hagati ya bene wabo, mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi, yabakunze bose. Iryo teka rero, iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka ntawushobora kurikomakoma, ntawurifitiye, ntawufise uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba ijisho rihiritse nk'uko umengo niwe arigaba. ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye nongaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfuza.
Iryo teka gifashe gute kubwanyuga Musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kubwanya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'uko akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibanu cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishyamba ry'ukwicana tukiri mu ishyamba aho itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba bakagirira nabo babanyi babo bakagirira nabo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara ni nacu abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya no kurinde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byaba byiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twaba turi hose baba rero abatwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatubwo turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo kusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Yego none ga Musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo biugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo kubwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamwo ubu mukaba muvuga muri Ekleziya Katolika ko akihari ari iki intandaro ni iki?
emre kubganje narabivuze harashize utusi kubganje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturushishwi azoturusha igihagararo zewe nabanye n'abanye politike ngira ngo 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima uhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo ku mutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuhiteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndinda baramutse. Mwerewe wa Zambia mwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe.
Akabazo ahubwo nanubwo akabazo ahubwo nashaka hanini nange ikiyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye. Ikiyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite ubwo igihugu cyangwa kugira butandukanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwitangira kuko byose ni ibyacu. Nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni nawe tubatse kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we afashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwinga bw'ivyuma bariko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse kuvyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari.
Kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. Niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi kabagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi bigacaye urudubi abandi bakabona yuko ari umugwa hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba baramacakubiri ya moko kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi eka nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata manoti badutekereye n'ukurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko tworamuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutanduka kanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakristo bariko bara habonera makuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mu bivuga kwikiga musenyeri gushikaho byanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranyako niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye by'ukugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyipfuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ingene amasumo yama ari ku mubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nandi makeneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo twe dufise nicyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira iyo mipaka barugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi n'Uburundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier. Olivier ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier.
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Bujumbura. Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana. Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego.
Ikibazo cyanje kihagaze uko. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe yitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tugeze urigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwisukuti mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyarahije gutanga impanuro ga Olivier wava umusubiza inyuma. Reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbereje kubivuga, nibwira yuko ikiganiro cyiza coje hagati yabo badutwara abi Rwanda n'abi Burundi ndendumva yuko twoshobora gushika kunyishu nziza yego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma nibwira ko ikiganiro ciza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana k'Uburundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo uzahambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukabakwiza gusumba.
Musenyeri muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mukivuga kwikica impunzi z'Abarundi gikwiye gukogwa nicahe kugira ngo batekanyigwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ayimahama narababonye nuko aho zandutaza za mkabila naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamahagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi. Kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye ntibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika, nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari kubaratwara igomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi. Bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona, boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano, tuzobakirana kubategera. Yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze. Uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi, noronka abiyongera mu banje. Ako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora, ivyo vyose niho biri. Mugabo zitumbuza ko nigarukira n'umutima utekanye. Ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza, nibo barungika babaranduriye kutuhema bari bashobora kuba barihishijemo, bobafasha kubitegera, bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bapfa. Mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa, wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza.
Amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe, nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana.
Bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene sibiko ku byukwica. Nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi. Ni nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana. Mugabo bo kumva yuko batimirwa, bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuzana amahoro. Ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibi byararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo. Jewe nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku ciyumviro ciza, ku ciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ivyari vyabaye nk'2015. Nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo, atagenda ashikira ukundi kuburagizwa icyo akora icyo yipfuza. Bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama ugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye, ndashoboye gusaba imbabazi, ndashoboye kuba narihenze. Mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga.
Murakoze
mfite kwihenda kwi
yego
uko kwihenda kwiwe rekumugira umwansi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabibana gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwa vuga kwa ikaze kwijugira Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simon Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza.
Uburenganzira
muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ecclesia Gatolika d'Office bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakibure soko tubarusha ubwenge oyaye soko kandi twoba tubarusha inguvu zuko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si ubwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu. Ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa, ribwirizwa kugirirwa neza. Umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe ntiwene tuja kumupfunga ntituja kumurega handi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo, ku ijambo Ecclesia Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza, umubano bateza imbere bose.
Imbere yuko muca mwishura kuri
kanyarwanda zindi nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu nukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuri iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane hama Gamusenyeri. Sinzi ko murabyumva, hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike mvuzemo ni Ecclesia Gatolika muri rusange. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi muravyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu vyerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu, nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhandi na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye ingabirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu abagomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana none umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese none abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tunume ntibyoshoboka
murakoze twakire Didier ku murongo wa telefone wundi Didier ikaze ku ijwi ry'Amerika aho uherereye hama kabazo kawe
murakoze gose ndabahaye miriwe kandi ndahimwe cyane gose nyir'icyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira sindaguteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye mbere nshima n'inama yabo ibahuza impanuro bama batanga izo tutazikurikira cyane gose nyir'icyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira banke kumenya kahise ijya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyo mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashizeho mukame ufashe gutora bamufashe ubwo butumwa hari ico baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'ijya CVR ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mu gusevera
urakoze cyane Didier ubwire umuse mwiza Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa CVR no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cipfuzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabumva dutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'2000 niho rero nibwira yuko
intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukuri kuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukure kuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwambyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bariko barondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko zewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri bya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya ntirinda kuja muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuruzo kuyamiriza ikirengo cha gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko Abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'Uburundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwanse kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacari cakindi nyene canke vyarahindutse bivanye n'igi
yajewe n'ukuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana ndashaka ariho mbere yuko n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 2015 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro nakwigendera president Nkurunziza yarondera akari kugishikira burubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara sukuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya kese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato ikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kirangukana buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze.
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiriro, ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa muhe impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imitima itekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca muri za mpunzi n'abihebeye Imana n'akahe
mujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndetse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyarize cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza. Murakoze cyane cyuko ibya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni Ntamwana, twihuta ko mwahoze mutwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politiki y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'Episkopi Katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke i Vatikano aho muri turiko turayagira, muzeho twitabe nkuko mwabikoze uno munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka, nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu, nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira akaruko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego akarino ngaha rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika, duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi. Mwakoze kudutega biri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe, nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro, abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya n'amatelefoni yagera duciramwo muradutunga, ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho. Mwinga bw'ivyuma nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni engineer Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta, twese tubikebanuriye tubipfuriza kugira ibihe byiza mu byo muriko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose. Ahanje turongera mu makuru ari imbere.